Abavyeyi batari bake mu ntara y'Ubanza mu burengero bw'Uburundi bemeza ko abana benshi bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye baheba kubera ubukene buri muryango butuma bataronka imfungurwa zihagije. Igisaka bibi ni umukenyezi yaganiriye n'ijwi rya Amerika aturuka muri komine Gihanga.
Turasembe bache mache turasumira umuryango kararira nabo nk'abanyeshuri bobo bantu aho bagenda kushuri cyangwa bakasiba kukubera inzara barara ubusa ariko mashuri babagabura naho batabagaburira.
Umutama w'umusangwa butaka w'imyaka 65 navuga ko bigera kuba twabikunyuka
n'ubwoko turi kumwe bw'abahutu n'abatutsi twese tumerewe nabi no kuvuga ubukene buraturembeze kubaho nabi ukurya nabi abana b'ishuri barataye amashuri no kuvuga bipanye twebwe ubwoko babasangwa butaka burya twebwe turi ubwoko tubabaye gose abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi abanyeshuri 989 abana babatwa n'abahutu n'abatutsi uri bamaze guheba babageze mu ijana Imana niyitugaburira nkavuga kwinyoni twebwe n'ubwoko bw'abasangwa butakane ko tubayeho.
Claude badugaritse umuyobozi w'indero mu ntara y'Ubanza yemeza ko muri iki gice cya mbere cyonyine abana barenga 400 bamaze guheba ishure. Agira katubwira imbonyamukuru zibituma
mu ishure shingiro hahebye abana bagera ku 3,938 inyuma ya ishure shingiro naho abana 185 bose hamwe hakaba hahebye muri iki gice cya mbere abana bangana n'ibihumbi 4,243 byo wabituma abo bana baheba amashuri ahanini kizi ubwa mbere nikijanye n'ubukene mu miryango. Akaba hariho n'abandi baheba kuko bagiye kubaka hataragera n'abandi bakaba baratwaye inda batifuza.
Emmanuel Ngendabanka umuhanuzi ajejwe imibano wa Mamatari wa Bubanza avuga ko abana baheba ishure batari ibibazo mu kibano. Nk'akarorero yemeza ko abenshi baca baja mu muyayura mutwe abandi mu Busuma.
Ano muntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyeyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhegukura yo 3 canke 2 kugira abandi kubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero tuca dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike. Kuzana abagore canke kuja ku bagabo nta rundi rukiza bakibona. Ibyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biza bikaza n'injyane mu miryango.
Umuyobozi w'indero Bubanza yizeye urukiza ku mugambi uri kurategurwa wo kugaburira abana ku mashure.
Hariho umugambi uri kurageragezwa mu ntara ya Bubanza uri kaburi kurakogwa ku mashuri 28 mu makomine 3. Uko twari tumenyereye muri ayo makomine niho hava ibitigiri by'abana baheba ku bwinshi. Ariko kubera uwo mugambi uri kurageragezwa wo kugurira injya aho nyene bakaca bazigaburira abana uri kurakogwa ku mashuri 28 byaciye bigaragara ko kuri ayo mashuri atabana bahevye ahubwo nabari barahevye baciye bagaragara kandi ku ishuri kubera yuko babonye ko hariho imfungurwa ziri kuri ayo mashuri bazofungura gushika mbere no mu kwezi kwa kane.
Umuyobozi bw'intara naho barafashe ingingo zitari nke zituma n'abanyeshuri bahebye cyane cyane ababiterwa n'inda zifujwe basubira ku ishuri.
Twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe n'ivyo bakora maze uwo muntu yateye inda uwo munyeshuri agafatwa tukamushenge za mu butungane kugira neje canke yeje ntasubira. Ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye. Twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umubyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranya na komite nshingwashure agaja kurondera n'umukuru w'umutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye aheba ishure.
Intara ya Bubanza mu mwaka uheze hahebye amashuri y'abanyeshuri barenga 18,000 nk'uko ubuyobozi bw'indero mu ntara bubyerekana. Ibitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe indero n'inyigisho navyo vyerekana ko mu mwaka uheze abanyeshuri bangana 200,000 baheze ishure mu gihugu cose. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.